Placide niyo mwungere
turabara mukicimbwe mwese mu teramanye na hadisanganiro kaze makuru mu kirundi twashikiriza kuri no mutaga yanayo tukayahera ku nkuru nkuru zikurikira. Ubushikiranganje bw'imigenderanire ngo bugiye kwihutira gutahuza bamwe mu bahora bafasha Burundi bagabanije umurindi kuva mu mwaka wa 2015 aho harimwo ubumwe bwa Buraya. Ibyo bikaba bishikirizwa n'umushikiranganje Ezekiel Nibigira avuga ko bafashe ibihano bisunze izina ry'umukuru w'igihugu. Naye igisagara cha Rumonge n'ikigira amazi kuva ku munsi w'Imana mu ishyirahamwe Regidezo bakavuga ko byavuye ku miringoti yamenetse kandi ko bari ku kivi mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo. Naye mu gwiserukira gihugu umupira w'amaguru w'u Burundi kuri uyu wa kabiri uratana mu mitwe n'umugwi w'igihugu cha Maroc ku kibuga citiriwe Intwari. Abakunzi b'umupira w'amaguru bagasaba umumenyereza gukurikirana neza abakinyi ariko ngo barizeye intsinzi. Tubafitiye na bucana yandi y'amagara y'abantu ku ndwara yo kwibagira no gutakaza ubwenge. Idoni mukanya
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Turasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu bivugwa mu butungane. Abamenyesha makuru bane n'umudereva wabo w'ikinyamakuru iwacu bararengutse kuri uyu wa mbere imbere ya sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa ishashe mu ibohero rikuru rya Bubanza. Iyo sentare ikaba yashashe kugira ngo irabe ko abo bagenzi bacu bobura n'abidegembya canke bakaguma bapfunzwe by'agateganyo. Ingingo y'iyo sentare ikaba yitezwe kuri uyu wa gatatu imbere y'amasaha 42 na 48 nkuko byemezwa n'ababuranira. Christine Kamikazi, Agnesi Ndirubusa, Terence Mpozenzi, Egide Harerimana n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza bakaba bahagaritswe kwa 22 ukwezi kwa gitugutu guheze igihe bariko barondera amakuru mu bijanye n'umutekano muke wavugwa muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Naye ubushikiranganje bujejwe yinjira ry'u Burundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko bwogururira imiryango abashaka kugendera ngo barabe ibyo bukora mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 20 irangiye ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko rishinzwe. Umushikiranganje Isabelle Ndahayo mu ijambo ryiwe akaba yamenyesheje ko hari ibikorwa bitari bike byaranguwe nk'inyubako z'amabarabara n'ibivuko vyubatswe kandi ko n'ubu bikibandanya. Nayo Gaston Sindimwicegera cha mbere c'umukuru w'igihugu mu kugurura ivyo bikorwa akaba yabashikirije ko umugambi wo kuja hamwe n'ibihindi bihugu atari intambwe iba ku munsi umwe ahubwo ko ari umugambi ubandanya. Mu bijanye n'uburimyi abahurikiye mu runani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi ngo bakiriye neza ingingo ya leta yo kugarukana karenge mu gisata c'ikawa inyuma y'imyaka 3 ico gisata kiri mu minwe y'abikorera utwabo. Babishikirije ku mugoroba kuri uyu wa mbere mu kiganiro catunganijwe n'urunani rw'abarimyi b'ikawa Senake muri Mawisangi na Joseph Ntirabampa arongoye urwo runani agasaba ko leta iyo nyaragaza kugira inyimbura ry'ikawa ryimirije rize rigende neza. Icyo kiganiro cyakurikiranywe na Evariste Nzikobanya.
Abakorera mu gisata c'ikawa bakira neza kugaruka kwa leta muri ico gisata, bafise ico basaba nuko uko kugaruka kwa leta mu gisata c'ikawa atawe ko kumira. Prosper Marimé Bigirindavyi wo mu gisata c'abikorera utwabo n'umwe muri abo.
Ikintu gusa twosaba leta nuko muri umugambi yotwegera tukayitenda ivyumviro kuko mu abambere bafise ico babona bazi muri ikawa bitwebwe abari mu gisata c'ikawa guhera ku barimyi gushika no kubanza.
Ihuriro ry'amatonorero y'ikawa kuwasa naryo nyine yakira neza uko kugaruka kwa leta mu gisata c'ikawa. Nkurikiye Laurent arongoye kuwasa akavuga ko iyimbura ry'ikawa ryimirije rishobora kugenda nabi leta atacikoze mu maguru masha.
Ndazi yuko amasasiyo durapaje nk'ubu ameze neza cyane kubera kampanyi iheze yari kampanyi ntoya kandi ibiciro byabaye bitoya abantu ntibashoye gusubira kuyakora neza kuyashyira ku rugero rwiza gukora ikawa nziza. Ubu rero tukaba twimirije kampanyi nini cyane asaba yuko cyane cyane leta yuko izo mpungenge tuzivuga bazumve kugira ngo umwimbu w'umwaka uza ntuze uduce mu mwanya w'indoke.
Kubona ishyirwa ry'igisata c'ikawa mu minwe y'abikorera utwabo ritashitse ku ihangiro habaye inzitizi zitari nke harimo ko igiciro cikawa ku isoko mpuzamakungu cagumye ari gito cyane kuko Joseph Ntirabampa arongoye urunani rw'abarinyi b'ikawa mu Burundi abivuga
ikibazo cyabaye gikomeye cyane nuko isoko mpuzamakungu yifashe nabi hanyuma ikindi cyabaye abantu bakoreye mu gisata cikawa ntibigera bagarukana amadovize y'igihugu ntiyagaruka amakori ntiyaboneka gucyo rero bigaca biboneka neza yuko hari abantu bagurikawa baje kunyonora igihugu baje gutuma ikawa isubira inyuma hanyuma sino kwibagira yuko abarimye bikawa tutahembwa twahembwa ruko leta irindiriye gushiramo akayo murumva rero mwico gihe leta yabiravye iti ntidushaka kwemera ko abarimye bikawa bacu bashaka kugumuko badahembwa ntidushaka kugumuko reka turabe ko twogira agatege dushiramo ko murumva yuko imaze gutanga amamiliyaridi menshi Mwiyu mga kawonye ne uyu mga kwezeri ya tanzimiri ya zirenga zitaano. Mwiyu kwezeri ya tanzibiri ni milioni majani ndikwi. Ijevu josu mwa leti wandanya yi sopa ya rizi yuki minuizo wandanya nezi. Halwele ya uruhande vizajenze nezi ni mhande vitajenze nezi.
Joseph Ntirabampa arongo isenake mulima wisangi. Aga sabareta kunyaruta egarukalija ayo mugisata chikawa. Kugiri sekeza riji mbura chikawa jimirije rizo gende nezi.
Parisito urakenuye tuve mu burimye tugaruke mu bivugwa mu migenderanire ugutahuza bamwe mu bafasha Burundi na cyane cyane ubumwe bwa Buraya ni kimwe mu by'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu bugiye kwihutira gukora ngo kubera habaye kutumvikana kuva mu mwaka wa 2015 ariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atatu ya mbere y'umwaka w'2019 ushira umwaka w'2020 hari kuri uyu wa mbere umushikiranganje Ezekiel Nibigira yamenyesheje ko uyu muryango wa Buraya wafatiye ibihano Burundi witwaje izina ry'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'2015 umushikiranganje akavuga ko n'ubu hari ababandanya batobera Burundi tumukurikire agasubirwamo mu kirundi na Eline Bell Nibigira
A partir de l'année 2015, il y a eu pas mal d'incompréhensions. Vous savez très bien.
Kuva mu mwaka wa 2015 harabaye kutumvikana. Murazi ko bamwe mu bafashanya no Burundi bibaza ko ingorane ikomeye yari ihari ko ari ukwitoza ku mukuru w'igihugu mu matora ya 2015. Ariko rero tuvugishije kuri ikibazo ntijyari iryo zina ry'umukuru w'igihugu kuko iyo rija kuba iryo zina uno munsi ko yamaze kumenyesha ko atazokwitoza mu matora ya 2020 nibaza ko kutumvikana bizoca bihera kuva president Pierre Nkurunziza amenyesheje ko atazosubira kwitoza mwibaza ko bavuga nabo Burundi baretse igikorwa cyawo sindabyibaza
vous pensez que les détracteurs ont cessé à organiser leurs actions ignobles je ne pensais pas tout cela démontre que le problème ce n'était pas Nkurunziza
Ibyo byose byerekana ko ikibazo kitari Petero Nkurunziza aricyo gituma habaye kutumvikana kandi murazi neza ko kuva mu mwaka wa 2015 ubumwe bwa Buraya bwafatiye ibihano Burundi bitabereye ntituzi ico bafatiye ko twebwe dufata ko gushika uno munsi habaye kutumvikana igikorwa c'ubushikiranganje bwacu ni gukorana ingufu nyinshi kugira ngo uko kutumvikana kuveho burundu ntituzi igihe bizofata ariko igikorwa cacu ni gusigurira abo dufashanya bakabona bakongera bakavuga ukuri ku bire mu Burundi
C'est de pouvoir aider ses partenaires à bien apprécier la situation qui prévaut aujourd'hui au Burundi.
Uyo akaba ari Ezekiel Nibigira akaba aramutse ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu tukiri muri ubwo bushikiranganje nyene busaba abaserukira ibihugu byabo gutanga ivyegeranyo vy'ukuri ku Burundi mu nama ubwo bushikiranganje bwagiranye nabo baserukira ibihugu byabo mu Burundi kuri uyu wa kabiri Isidore Ntirampeba agahamagarira abanyamahanga kwirinda inkuru kwirinda nako inkuru baronka hijya nino zitesha gaciro u Burundi dukurikire Isidore Ntirampeba
Ubutumwa hanini twabasabye kuba imvuga kuri babangaha turabana misi yose turakorana baradugira uguru bagataha ijoro baraja mu bibanza byo kwinezereza aha twabasabye kuvuga kuri ku Burundi kugira ngo bafashe amareta yabatumye gufata ingingo zibereye zidatoteza umwene igihugu zitabuza abagwiza tunga kuzana imitahe yabo kugira ngo bamare ubwoba amareta kubijanye n'umugambi w'amatora aya mareta yabarungitse twabasabye kuvugisha ukuri kuko umutekano sagaseseshwa rumuri barawubona bawubayemo niba uvuge ukuri hama ikindi naco nuko bokwama bitwararitse icyo ibihugu byabarungitse bibiteze ko nico twebwe tubiteze ko kuko tubiteze ko bakomeza kurusha ibijanye n'imigendranire n'ubucuti hagati y'ibihugu byacu na cyane cyane hagati y'abene igihugu kuko igikorwa cyabo komeza ubucuti hagati y'abene igihugu baje bihugu byabo n'u Burundi ivyo rero kugira bishoboke nuko bavugisha ukuri
uya kabali izo ntirampe bakaba ari umunyamabanga ntayegezwa mu bushikira nganji bw'imigendranire y'u Burundi na yandi makungu
inami sumbigimba
kugeshisa hazi tanda tuni minuta mirongi tatu numu nani muli studio za radisa nganira no makuru mukirunda rabandanya abigisha mu myaka ya mbere bagize inyigisho mu ruhuko mu ntara ya Kirundo baridoga ko bamaze ikiringo cy'amezi hafi abiri bakirindiriye agahembo kabo ariko nubu w'amaso yaheze mu nzira umuyobozi w'indero muri komine Kirundo akavuga ko bariko baravugana n'ababijejwe kandi ko ikibazo higiye kuva mu nzira mu maguru masha mu Kirundo duhamagara Abraham Safari
bose hamwe banganyije na 23 bigisha mu myaka ya mbere yo muri commune ya Kirundo na kababaro kenshi bamenyesha ko mu kwezi kwa myandagara k'uyu mwaka ngo barakarihirijwe ubwenge ndetse banahabwa n'inyigisho nshasha biteza agahembo nk'uko bari babisezeraniwe igice cya mbere cy'aya mafaranga bemeza ko bayaronkejwe ayo nayo akabangana n'amafaranga 125,000 kumwigisha igice kigira kabiri ngo bari kuronswa 225,000 kumwigisha ariko baca basanga banyuranirijwe babahaye amafaranga 75,000 yaragenewe umuyobozi umwumwe abarungitse aya mafaranga amaze kubona iryo kosa ryabaye mu mashini basavye abayobozi ko batohirahira ngo batore aya mafaranga atabagenewe niko guca bayasubirana abigisha nabo bahawe ayadakwiye basabwe kuba baratora ayo baronse maze bakarindira ayandi mu nyuma umwe mubavuganye na radio Isanganiro yavuze ko igihe kibaye kirekire barindiriye utwo faranga twabo bagasaba ko ababijejwe bo binyarutsa vuba ngo kuko hariho abatanguye kwiyumvira ko amafaranga yabo yoba ariko arakoreshwa mu bindi Shimirimana Doyisien umuyobozi w'indero muri commune ya Kirundo ngo ico kibazo barakizi kandi ngo amaze iminsi ariko arakivugana nabo vyega ngo amafaranga yabo yoba agiye kubashikira vuba kuko hariho ibiriko birakogwa hagati y'amabanki ya Bankobu na Kopeke ngaha mu Kirundo ngo amafaranga yabo abashikire mu Kirundo Abraham Safari kubira radio Isanganiro.
Abraham Safari urakenuye tuvenga mu Kirundo tuje mu ntara ya Rumonge ayigisagara ciyo ntara ya Rumonge kidafisa amazi meza kuva mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ababa muri ico gisagara ubakaba bikora ku mazi y'ikiyagatanganyika bakanatinya ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku urike bagasaba ko ishirahamwe Regideso ryo gukora ibishoboka byose kugira ngo amazi asubire aboneke muri ico gisagara muri iryo shirahamwe mu karere k'ubumanuko bakavuga ko abakozi bariko bararaba ingene imiringoti yamenywe n'uruzi Dama yosubira gukogwa igakora muri Umonge Jean-Pierre Misako
uretse abafisi ibidumu binini binini bashinguramo amazi meza batanguye kuyakena mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere abandi bayaronka kenshi ari uko bayavomye kwibombo mu gisagara cya Rumonge bari mu bukene bwayo kuva mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana imyuzurira y'uruzi Dama niyo yaciye imiringoti ivana amazi mu masoko ari muri commune Burambi yazana mu gisagara cya Rumonge kuva kuri uyu wa mbere rero ababishoboye bayatumako muri zone Kizuka ihanu rubibe n'igisagara cha Rumonge aho bavuga ko ibido imwe y'amaritiro 20 bayironka bakoresheje amafaranga agera ku 1000 ni mu gihe yaholi bashikira ku mafaranga 300 no kuvuga 50 agugwa amazi n'amafaranga 250 kuyazana n'ikinga mu gihe bahora bayavoma mu gisagara cha Rumonge kuiteba abandi bikora ku mazi y'ikiyagatanganyika abo bose bagasaba ko Regideso ikora ibishoboka byose ngo za subire kuboneka indwara zifatiye ku isukurike zitarabatera Provisi Murengera Ntwari arongoye Regideso mu karere k'umanuko bw'u Burundi avuga ko abakozi ba Regideso mu Rumonge bafadikanije n'abavuye mu buyobozi bukuru bwa Regideso bashitse mu Rumonge kuri uyu wa mbere bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo iyo miringoti yaciwe n'uruzi Dama isanugwe we akizeza ababa mu gisagara cha Rumonge ko bashobora gusubira kuronka amazi meza kuva ku mugoro wa kuri uyu wa kabiri Jean-Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Jean-Pierre Misago urakenuye tuve mwaho mu Rumonge tugaruke mu gisagara cha Bujumbura mu bivugwa mu nkino abakunzi b'umugwi inserukira gihugu intamba mu rugamba ngo barize insinzi mu rukino ruza kuba kuri uyu wa kabiri hagati y'u Burundi n'igihugu ca Maroc aza kuba ari gihe cy'isaha 9 ku kibuga citirirwa Intwari hano mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu baganiriye na Radio Isanganiro bagasaba mumenyereza ko yohindura abakinyi hakiri kare mu kurindira ko barihwira mu kibuga. Tubakurikira.
Turazi yuko Burundi burashowe cyane, turabakeje kandi n'ubunye turacabandanya tubashigikira. Turasavye nk'umukoca aza kuzararaba remplacement, harimo busanga bamwe bashoboye abandi badashoboye batse kuzabaza bararampasa.
Abarundi turashoboye niba gerageze baraba ukuntu baza kudatakaza ibyizigiro, baze kuraba ukuntu baza kugira ingufu nyinshi cyane ku buryo Maroc baza kuyereka ko Abarundi natwe turabarundi. Ku ruhande rw'umumenyereza aze kuraba bashoboye abari bo baza gutangura bishitse araza kuramplasa ashira habandi.
Ndabona neza yuko twebwe abana bacu biteguye neza nuko umumenyereza w'intamba mu rugamba yavuze kare. Yavuze neza ko yabateguye neza, twizere rero ko umukama ashobora kudushoboza insinzi y'uno musi tukayitahukana. Tusaba yuko biramplasa hakiri kare. Hajya natwe abafana bariko barabibona hajya batanga kuvuga umuntu ati tujye muhindure muhindure n'abashanyarutsa muhindure. Kuko burya benshi baba babibona bari kuri tele. Twashaka rero yuko yobigira hakiri kare. Ntarindire ngo minota biragenda urabona hari aho bahinduza ahindura umukinyi hasigaye umwanya mutoya.
Urukino rw'uno munsi turabona ko ruzoba ari urukino rukomeye cyane kuko na yuko umugwi wa Maroc turazi ko ari umugwi ukomakomeye. Umugwi wigeze gukina n'igihugu cya Portugal twarabonye urukino bakinye, hama natwitizira yuko naho tubona yuko hari abakinyi bakomakomeye ibihangange batashoboye gukina nka Saido birahiye n'uturazi ko ataza kuba ari mu kibuga, ariko turizi yuko ibintu bizagenda neza cyane.
Ni urukino tubona gukomeye cyane rwose, cyane cyane ku ntamba mu rugamba. Urukino rwabo rwa mbere na Centrafrique barutakaje cyane cyane byari bitaburitse bivanye n'imvo zimwe zimwe z'uko abakinyi batari bahuye. Umukoca narabe cyane cyane abakinyi bamaze kumenyera n'abakinyi bazinanye, kuko tugiye kuraba icabuze mu rukino rwa mbere nuko haje abakinyi batari basanzwe bazinanye. Muga nk'uno munsi vi uko umugwi wa Maroc ari mu gukomeye cyane hategeza kuba ari
Uracha bugacana yandi mu magara y'abantu.
Ano makuru tuyarangirize mu bivugwa mu magara y'abantu. Indwara yo kwibagira no gutakaza ubwenge ngo ifatira mu bwonko. Muhinga mu kuvura indwara zo mu bwonko akavuga ko iyo ndwara iterwa no gusaza hakiri kare kubwenge imbere y'imyaka 65. Muganga Remy Ndikumana akavuga ko kwibagira no gutakaza ubwenge ari kimenyetso nyamukuru c'iyo ndwara. Bucana yandi yamagara y'abantu na Ohonela Mucho.
Indwara yo gutakaza ubwenge no kwibagira bita Alzheimer mu Gifaransa ngo iri mu mugwi indwara z'ubwonko zibonekeza imbere y'ubusaza. Muganga Remy Ndikumana yaranonosoye kuvura indwara zo mu bwonko akavuga ko ari indwara ifata abegereje imyaka 65 canke abayishikanye.
Iyo ndwara bita Alzheimer iterwa no gusaza hakiri kare k'ubwonko. Hakiri kare no kuvuga iki? Imbere y'imyaka 65 umuntu ntaba aragera gusaza ku buryo yogwari ngwara. Inyuma yaho abayigwaye inyuma y'imyaka 65 bavuga yuko ari ugusaza ku bwonko kusanzwe.
Gutakaza ubwenge bituma umugwayi adatahura neza ico umuntu amubwiye, ni kimwe mu bimenyetso by'iyo ndwara nkuko muganga Remy Ndikumana bisigura.
Ibimenyetso by'iyo ndwara bigenda birakura uko iyo ndwara ikura. Ni ukuvuga iminsi ya mbere dusanga umugwayi ayigwaye yibagira, ugasanga iyo muri ko murayaga n'umugwayi adakuri kirivyo muri ko murayaga, ugasanga ni wa muntu adashobora gutahura neza ico uriko uramubwira. Uko indwara regendira kura niko ivyo bimenyetso biba vyinshi, ugasanga uyo muntu ntakimenye ngene yigenza mu bandi, ugasanga uyo muntu ntagishoboye kwambara neza, ntagishoboye no kwiyambika impuzu.
Umuhinga arasigura ko umugwayi atembereye agera ahantu akazimira,
ugasanga uyo muntu iyo agiye gutembera ntashubira kumenya yari atakara. Iyo ndwara iyo yakuze cyane ugasanga ntagishoboye no kuvuga, hagajamwo n'ibindi bimenyetso umubiri ugakongatara, imitsi yiwe ntibigishoboye gukora neza.
Iyo ndwara ngo ntibarashobora gutora ikiyitera. Ugihe rero umugwayi afise imyaka 30 akagira ibimenyetso nk'iby'indwara ya Alzheimer ngo ntabariyo ngo kuko batora ica tumye agwara nk'uko.
Cyane cyane abayigwara n'abantu bakuze, nta bana ndabona agwaye iyo ndwara, agwaye indwara yuko kwi kwibagira uca utangura kurondera ikindi kintu cyaba kibimuteye hari ibindi bintu bituma gutera wibagira bitwara ubwenge ibyo navyo ni byinshi kuba waragize accident ingwara yo mu maraso ingwara imwe y'amavirus tora twumva amavirus yubonye ari umuntu akiri muto cyane no kurondera igituma agwaye ibyo ingwara yo kwibagira no gutakaza ubwenge
muri bucana yandi zokurikira muganga Remi Ndikumana adusigura ingene bitaho wafashwe n'indwara yo gutakaza ubwenge no kwibagira bita Alzheimer mu gifaransa
Onera mucho urakenuye ni no ngaho turangirije makuru mu kirundi twari twabateguriye kuri no mutaga mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiranye yakoze na Safine Hakizimana yari mu buhinga bw'ivyuma amakuru mwashikijwe na Placide niyo mungire mugire ibihe byiza